Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadushakira kuri internet ni mudusange kuri wa3@ radio yacu voa.com. Nshuti nanone mwiriwe, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Igitariki ya none ni umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi. Agaton Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi asanga nta bwisanzure bw'itangazamakuru buri mu gihugu.
Amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza, mugabo mu gihe ayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga, none wovuga ngo uko kumenyesha amakuru hari ubwigenge nyabaki.
Agaton Rwasa ayobora ishyaka FNL ryo mu CNL mu mbabarire ryo mu Burundi ritavuga rumwe n'ubutegetsi. U Rwanda rwo rwateye imbere ho gato mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko Reporters Sans Frontières bitangaza, rwungutse imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Somalia, Al-Shabaab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika kigizwe n'Abarundi, igitero cyahitanye abantu 3, ariko Al-Shabaab yo yemeza ko yaba yishe abasirikare barenga 170. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye. Yego, nandi mbabwira ko aya makuru yose twabateguriye tugiye kuyagezaho, tuyabagezaho mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Kamerun. Abanyamakuru bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'umwuga wabo, basaba ingabo z'igihugu n'inyeshyamba barwana kureka kubatoteza. Oriane Itangishaka aratubwira iyi nkuru.
Amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru muri Kamerun avuga ko bagenzi babo bashika kuri 80 bamaze guhunga akarere k'uburengero bw'igihugu karimo uruhagarara kubera ubwoba bw'umutekano wabo. Lambert Kevin w'imyaka 36 asigaye akora umwuga wo guteka imikate mu gisagara cya Yaounde. Yahoze akorera ikinyamakuru Canal 2 International, kimwe mu binyamakuru bya mbere bya televiziyo bikomeye mu gihugu bikora ku nkuru z'abaharanira ukwiyonkora. Kevin avuga ko yafashe ingingo yo guta umwuga inyuma yaho akoreye inkuru y'igitero cyakozwe mu kigwati kimwe hagapfa abantu benshi, inzu zigaturigwa. Yamara ubwo bwicanyi sibwo bwamutumye atumwuga wiwe, yavuze ko yabikoze kubera yategekwa n'abasirikare hamwe n'abaroberi gutangaza ibinyoma. Iyo migwi yompi yamusaba kubanza kubaha inkuru ziwe ngo bazisome mbere yuko azitangaza. Bamubwira ko bomwica avuze ikintu na kimwe kibi kuri bo. Igisirikare hamwe n'imigwi y'abagwanyi bose barahakana ko bamugiriye ko iterabwoba. Ishyirahamwe riharanira ineza y'abamenyeshamakuru muri Kamerun ritangaza ko kuva intambara itangura mu gihugu muri 2017, abamenyeshamakuru bamaze kunyuruzwa bashika kuri 16, bane muri bo bakaba bapfiriye mu minwe yabo.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Somalia. Al-Shabaab yateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo z'amahoro za Afurika, ATMIS yasimbuye AMISOM. Frederic Mundikije aratubwira uko byagenze.
Umurwi wo mu gihugu ca Somalia abarwanyi Al-Shabaab wakoze igitero ku kambi ya gisirikare icumbitswemo inteko z'ubumwe bwa Afurika mu ntara ya Shabelle iri hagati mu gihugu. Amakuru yatangajwe n'uyu murwi hamwe n'umunyagihugu waho yiboneye ico gitero avuga ko abasivili 3 basize ubuzima gihe uyu murwi wariko uratana mu mitwe n'ingabo z'ubumwe bwa Afurika uyu munsi kwa kabiri. Uyu munyagihugu aba mu micungararo yahabereye ingwano yavuze ko mu nyuma yabonye indege za kajugujugu zibiri mu kirere ziriko zirarasa. Umurwi Al-Shabaab umaze imyaka itari mike ugerageza gutembagaza leta ya Somalia kugira ngo ushinge ubutegetsi bwawo ushira imbere y'itegeko rya Kiislamu Sharia, watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. Mu itangazo wasohoye wagize uti, inyuma ingwano ikomeye umurwi wacu wigaruriye iyo kandi gushika ubu iracari mu minwe yacu. Al Shabab uvuga kandi ko wishe abasirikare umwe bwa Afrika ijana na mirongo irindwi na batatu kandi ko wagize imbohe bamwe muri abo basirikare. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Somalia Abdullahi Muhammad atari mu kibanza cyabereye icyo gitero yaronse amakuru avuga ko abasirikare batari bake b'Abarundi basize ubuzima muri icyo gitero. Abategetsi bo mu ntara ya Shabele hamwe n'abategetsi b'umwe bwa Afrika ntibari bwagire icyo bavuze kuri icyo gitero.
Radio Ijwi rya Amerika Frederic Nkundikije bugumye hafi noneho tujye muri Nigeria aho abagenzi ba gari ya moshi bashimuswe n'imitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu umubare wabo ugeze ku 168. Tubwire ibindi Fred.
Ibinyamakuru byahabiriye igitero mu bihezi byarerekanye amasanamu ya video y'abantu banyujwe barimo ikibondo cibarutswe n'umwe mafasoni bari banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko leta yiwe izibisi inabagurwa ko idakora ibihagije mu twigoro two kubohoza abanyagihugu banyurujwe, iriko iravyitondera kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu gikorwa co kubohoza abo bantu. Yavuze ko inkozi z'ikibi zanyuruje abantu ziriko zibakoresha inkizo, ari naco gituma igikorwa co kubabohoza hakoreshejwe inguvu za gisirikare kitoroshe. Kunyuruza abantu bimaze kuba igikorwa ca misi yose mu gihugu ca Nigeria kuri iyi mirwi itwaje ibigwanisho.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Paul Rusesabagina wareze leta y'u Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababunganira mu mategeko kuri uyu wa kabiri basobanuriye itangazamakuru ikirego bagejeje rero mu butabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega Leta y'u Rwanda. Byabereye hano i Washington DC. Mugenzi wacu Tim Ishimwe wariyo muri icyo kiganiro n'abanyamakuru aba bavoka bavuze iki?
Urakoze Thomas. Umunyamategeko uburanira umuryango wa Rusesabagina John Evans yagarutse cyane ku ifungwa rya Paul Rusesabagina, avuga ko ari ifungwa ritakurikije amategeko, aho yavuze ko ubungubu bari kuregera impuzamarira ku muryango, aho bavuga ko u Rwanda rugomba kwishyura miliyoni zigera ku 400 z'amadolari akoreshwa muri Amerika mu gihe ariko urukiko rwabarubyemeje.
Miliyoni 400 y'amadolari niyo basaba. Niyo baregera. Nuko none se bari bavuga yuko urubanza ntabwo bavuze nimba igihe urubanza ruzatangirira, ntabwo bavuze mbese uko ruzagenda.
Ntabwo bavuze igihe urubanza ruzatangirira, ariko bavuze ko umunyamategeko yavuze ko ari ibintu bagomba kwihutisha cyane ko Rusesabagina w'imyaka 37 kugeza ubu arimo arwaye kandi adafatwa neza muri gereza, cyane ko badashobora kuvugana n'umuryango we nk'uko babyifuza aba Rusesabagina cyangwa umuryango we. Bavuga rero ko bagiye gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kuba runo rubanza rwatangira hakiri kare.
Mu yandi magambo ntabwo baba basobanuye niba inkiko kuko kurega biroroshye, ariko se baba basobanuye niba inkiko za hano zifite ububasha?
Ntabwo uyu munyamategeko ibyo yabikomojeho, ariko yavuze ko Leta y'u Rwanda kuba yarafashe Rusesabagina ikamukura aho bita ku butaka bw'Amerika ubwabyo, ibyo ngibyo ari cyaha Leta y'Amerika idashobora kwihanganira.
N'ubucamanza bw'Amerika. Hanyuma umuryango wa Paul Rusesabagina muri iki kiganiro waruhari?
Yes, umuryango waruhari. Hari abana be batatu n'umudamu wa Rusesabagina na bose bari mu kiganiro.
Ariko bo hari icyo bavuze?
Umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba niwe wafashe ijambo muri iki kiganiro, avuga ko haba no mu Bubiligi aho batuye bakorewe ihohoterwa, aho batewe ku nzu yabo babamo, ndetse ibyo ngibyo bigakomeza, aho yasobanuye ko na telefone ye bayinjirira bagashobora kumenya ahantu ari ku buryo ashobora kuba atewe ubwoba n'uko ashobora kugirirwa nabi kubera ko binjiye muri telefone ye bashobora kumenya ahari n'ibyo ari gukora.
Kuvuga baramuteye ntabwo yavuze bamuteye abari?
Ntabwo yasobanuye abamuteye abari bo, ariko ubona gasa nk'utunga agatoki Leta y'u Rwanda.
Cyane cyane ko n'ibyo ngibyo byo kwinjira muri telefone byigeze kuvugwa ko ari Leta y'u Rwanda yaba yarabikoze
urugero ni gihe ari kumwe na ministre w'ubanyi n'amahanga w'Ubiligi barimo baganira baza kumenya yuko ngo leta yabinjiriye
nibyo ubona yashaka gushimangira avuga nyine ko leta y'u Rwanda ishobora kuba yarinjiye akoresheje karaka mashuka ya Pegasus.
Ndagushimiye team ishimwe rero nibutse yuko wari wagiye kuturebera iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru bagiranye rero n'abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina n'umuryango nyine wa Paul Rusesabagina nk'uko bitubwiye waruhari baregeye rero ubutabera bwa leta zunze ubumwe za Amerika barega leta y'u Rwanda nk'uko maze kubitubwira barasaba impozamarira zingana na miliyoni 400 y'amadolari. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi bava abanyagihugu bava abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane ariko leta yo irabihakana nubwo impande zombi zemeranya yuko hari abategetsi bima amakuru abanyamakuru ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Uyu munsi abanyamakuru batari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri ico gihugu ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru byigenga mu Burundi.
Bonumwe ngo umwuga utera usubira inyuma uretse yuko ari abantu umuntu aja kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo n'abamenyeshamakuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyeshamakuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru byandika.
Uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byo gushikiriza amakuru aha iwacu ni ukuri mbona umengo ntibyifashe neza kuko amakuru ntashikirizwa neza ntiyavugwa ibyo dukeneye kumva byose.
Kuva mu 2018 amaradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika yugawe yo ya mbere ikaba itarasubira gusambiranira mu Burundi nayo iherutse gukurwa kw'ibihano. Uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu byerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahenganye.
Abantu bafise ubwoba ko ibyo bashikiriza byumvirizwa kandi ibyo kirizwa bishobora kubakurikirana.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko Barundi ubafite ubwoba bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'Ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Nibyo benshi bumviriza turazumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura na wasanga amakuru yo kuri radiyo atakiyasubirira mu Burundi.
Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iyi radiyo.
Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangaza amakuru ritakibaho ahantu inzego kureka ibinyamakuru kizanzura.
Ntatangaza amakuru rihari nuba ayo yaronka canke ayabona canke abone ibiriko birahakorerwa nta mwitegamvyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ipfuke. Amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga
afata ibihano vyafatiwe Ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane akajo kari kahari Ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi kavuga amakuru yose ashoboka demokarasi none amatmenyesha makuru batafise umwanya cyane bategerezekambya umva ariho demokarasi yiseseye tufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo y'isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije nubwo yemeza ko hakira gahaze. Alain Desire Bukeneza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ibyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe byagiye bibonekeza ariko rero haracariho n'akagoye kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari jeje gutanga amakuru batayatanga neza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu shanganje bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangaza amakuru ryateye imbere gusa remeza ko hari bikiri hanze harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Cyakita moya yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera inye itangaza amakuru rikora mu mpera za kwa kane Bujumbura.
Uravye inyamakuru nyene byagiye biravuka no munsi ni byinshi cyane gose ariko ugasanga uburyo bwo gukora ushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma bihede biyashikirize usanga harimo ingorane.
Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. Akazafu ya sigu ya kuzimu mpambu wali kigongwe cha prezidanda ishimiye chaha wa amenye shamakuru banebe kinyamakuru chigengi wachu mumhera azihumbi vina mirongibili mugihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe ibiganiro hagati y'ikigo SNC kijerwe gucungera ngitangazamakuru rikora na BBC n'ijwi rya Amerika iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka za 2015 n'ibindi kuba 2015 hahunze amenye shamakuru y'inyamakuru byigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye hirikwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo kwa 13 kwa 5 wa mwaka hari ibinyamakuru byavukiye mu buhungiro ikibazo ijwi rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye mu cegeranyo cy'umwaka w'2021 ubushikanganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi kandamiza amenyeshamakuru gutyo bigatuma amenyeshamakuru muri ico gihugu bahitamwo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru ico cegeranyo cemeza ko ari amenyeshamakuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu kinagiriza imwe mu miguye yagereye umugambo uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi naho ibwizwa nshingiro y'ico gihugu gyemera ubwigenge bw'itangaza makuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro eroje uri kaneza Nairobi juje America
Radio Ijwi rya Amerika tugume ku kibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta Agaton Rwasa avuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
nibaza yuko ubwo burenganzira na ubwanditse mu mategeko siko kubahirizwa n'ikimenyamenya no kumugambwe CNL kumuburabuzwa hirya no hino mu gihugu ategura ibikorwa intwaro kakivangamwo kaza gushinga ingingo atanu hamwe zihurira n'amategeko agenga imigambwe canke amanama
ikintu mwibaza coba kiriko cyakorwa kugira ngo iyo nyifato igabanuke leta y'u Burundi ivuga ko muri iki gihe ibimenyeshamakuru bizavyugawe byuguruwe eka ivuga ko umuntu wese hari kandi n'abamenyesha bakuru bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyo bashatse ibyo bintu niko byifashe muri iki gihe
ibyo na gato ni uguha akarorero kagaragara radio televiziyo y'igihugu ikoresha amakori atangwa n'abarundi mugabo umugambwe sene hati igikorwa ukora abamenyeshamakuru ba radio televiziyo nasionale bakaza nta na kimwe bavuga nta na kimwe berekana icyo ni kigaragaza yuko ubwigenge bwo gushyikiriza amakuru nta buhari kuko iyo baba bagiye ku bikorwa bategereza kwerekana ibyo baba bagiye gutarura hirya no hino ikindi naco amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza mugabo mu gihe ayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga nayo nyene ibyo ashyikiriza akabanza gupima agapimura n'ikindi ugasanga nk'ubu abantu barazimira nta radiyo n'imwe mu Burundi yubakwa kubivuga none wovuga ngo uko kumenyesha amakuru hari ubwigenge nyabaki
muri ko muvuga ko amaradiyo n'ibinyamakuru nta byose mu Burundi biri mu minwe ya leta
ntibiri mu minwe ya leta mugabo biri ku gitsure cya leta ntibishobora gukora umwuga nk'uko byategereza kuwukora kuko ubwa mbere na mbere kwari ko batumenyesha ibiri ko biraba hirya no hino mugabo birarenga amakuru yo mu Burundi rimwe na rimwe ukayumvira mu maradiyo yo hanze
ikintu mwoshikiriza muri iki gihe kuri uyu munsi cyane cyane amakungu yose yibuka umunsi bamenyesha amakuru bashobora kuba batorohewe mu bihugu bitandukanye byo ku isi ikintu mwosaba kubijyanye no gushikiriza ibyiyumviro ni iki
icyo twoshikiriza ni uko abatware hirya no hino ku isi si mu Burundi gusa bamenya yuko iyo abanyagihugu bisanzura bakavuga ibibari ku mutima bibafasha nabo nyine gutwara neza kuko niho hari buraheza bakakibugwa mugabo uvuze ngo ubantu ngo nibaceceke cyane nibagira nabo kuvuga naho bavuga ibintu batabitoboye ni hahandi uzosanga aho gutera intambwe tuguma turi hahandi uburenganzira nimba bwanditswe mu mategeko nibwo wahindutswe no mu ngiro kuko byoba byiza imvugo ijyanye n'ingiro niho twaba turiko turatera intambwe tuje imbere
mu kanya gatoya cyane rwose mushanahe agatangwa sa murafite akizero ku bintu bizohinduka
kwizera ko ibintu bizohinduka ibyo turavyamana ahandi hoho umuntu yotana n'ikigazuzo turizera ko ibintu bizohinduka kuko nta bihoraho kiretse imana yonyine ibintu biraba bibi uyu munsi ejo bikaba byiza kuko biba byiza uyu munsi ejo kuvuga ugasanga naho nyine birondonekaye rero turizera yuko bitagenda neza uyu munsi bishobora kutogenda neza ejo bundi
agatuma rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika tugume ku bwisanzure bw'itangazamakuru rero umunsi mpuzamahanga wabuhariwe uyu munsi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières riragaragaza ko u Rwanda rwagiye imbere h'imyanya makumyabiri ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Eric Bagiruwubusa aratubwira muri make ibikubiye muri iyi raporo ya RSF.
Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho ari bwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya Leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri b'itangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na sporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba bayoboke bishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona akazi kabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefone z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozi w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo Leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya Leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa azanyimishe mituwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiriho. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda ate, arara ate? Ibyo ntago byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako Leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru burimiga, none ruri ku mwanya 135 tugeranyije n'ijana na 5 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda rwa u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye itangazamakuru. Mutuyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukene, ariko nayo iracyiyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri Leta ubwo bari abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa ndetse ntekereza ko Minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva ko Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. Ubwo rero Minisiteri igarutse yagikora za politiki.
Umunyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Sakita njya mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru. Iyo umuntu akwanditse bakavuga ati aha kanaka kanaka yo, ubu mukanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesabagina, arabigeza kwa Ngabire mu ruhame. Kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo, uri nkabo iyo bukenye ukaje gusaba makuru umuntu arakwikanga mu bicisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame
duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere ritangaza makuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo muri uyu mwaka Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45 n'ibice 18 ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49 n'ibice 34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Combo taxi yaji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda yakiriye inama ya 12 y'ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afrika bihuriye mu muryango w'ibihugu nyine bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth Africa. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabonye inkunga igenewe ishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari triyari ebyiri hagati y'umwaka w'1990 n'ibihumbi 2018. Ariko nanone iki gice cya Afrika gihomba saga triyari y'amadolari yari gitiye mu nzira zifitanye isano na ruswa. Reba ibintu byumvikana neza. Ufite triyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni 400 babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi. Uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda Madamu Nyerere Madrene we yasobanuye ingorane u Rwanda ruhura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu.
Navuga ko ari ubugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka kuko abanyereza amafaranga bakayajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana. Gusa icyo dusaba ni iki? Ni uko abantu bose bafite amakuru bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muri ruswa umenyekane.
Muvunyi mukuru yumvikanishije ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa.
Ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu itangira serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta wari mu bijyanye na cyamunara e-auction urebye serivisi zihabwa abaturage uri kuri serivisi z'irangamimerere ubona ko byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati y'ibitanga serivisi n'uyisaba ari byo byagiye bigabanya ruswa.
Nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu. Ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa rigizwe n'ibihugu 18 harimo Botswana, Cameroon, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles na Sierra Leone. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha amakuru twabateguriye muri aka kanya aho muri je ariko mbere y'uko dusezeranaho mbibutse muri make uko yarateye. Muri Somalia Al-Shabaab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afrika kirimo abasirikare b'Abarundi igitero cyahitanye abantu batatu ariko Al-Shabaab yiremeza ko yaba yisha abasirikare barenga 170. Iyi nkuru turimo turayibakurikiranira. Abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri baganiriye n'itangazamakuru hano I Washington DC basobanura ikirego bagejeje mu butabera bw'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega u Rwanda barasaba miliyoni 400 y'amadolari y'Abanyamerika. iyi nkuru tuzayigarukaho ejo mu gatondo ku buryo burambuye saa 11 n'igice, ariko rero hagati aho ngaho leta y'u Rwanda yo nta kiratangaza ku mugaragaro kuri iki kirego. Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi, abanyamakuru na leta baremeranya yuko hari abategetsi bimana amakuru, ariko abanyamakuru bakavuga ko ubwisanzure bwabo ari bukeya leta yo ikabihakana. Hagati aho ngaho umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine agatorwasa, wavuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.